Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatwumva mwaramutse neza aho muri hose kuri mikoro Netienne Karekezi ubasuhuza hano i Washington ni ku wa mbere ni saa kumi n'ice mu gitondo I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Dutangiye ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru akomeye avugwa ku isi kuri uyu wa mbere. Mugenzi wacu Fidele Niyonga bagezana muri studio Fidele bwakeye.
Waramutse cyane mwaramutse namwe cyuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye. Umusirikare w'umunyamerika yari yagizwe imbohe muri Afghanistan aherutse kurekugwa Boe Bergdahl yarinjiye mu bitaro by'igisirikare vya Amerika mu gihugu c'Ubudagi. Abaganga bazosuzuma uko ameze bamuvure mu buryo bukenewe. Abaganga batangaza ko bazofasha Boe Bergdahl gusubira kumera neza. Abavyeyi biwe Bob na Jani baramusomeye ubutumwa ejo ku Imana mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru mu ntara yabo ya Idaho ngaha muri Amerika. Bamenyesheje ko batigeze batakaza umwizero. Bongeye kandi bavuga ko bishimiye umuhungu wabo kuba yarondeye gufasha Abanyafghanistan. Abataliban mu gihugu cya Afghanistan barekuye Bergdahl ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu mugambi w'ukukaba n'abanyororo batanu b'intagondwa bafungiwe mu ikambi y'igisirikare ya Guantanamo muri Cuba. Abo bantu batanu b'intagondwa bajanywe n'indege mu gihugu cya Qatar, igihugu cyagize uruhara rwo guhuza mu biganiro. Abataliban bafashe Bergdahl araheze imyaka itanu mu buryo gushika ubu budatomoye. Leta ya gisirikare y'igihugu cya Thailand yarungitse ejo ku munsi w'Imana inteko zigera ku bihumbi bitandatu mu mabarabara k'umugwa mukuru Bangkok guhagarika imyiyerekano yiyamiriza ifatwa rya leta ryagizwe n'igisirikare mu kwezi guheze. Abategetsi b'igihugu cya Thailand bategetse ikibanza gikomeye abantu baguriramwo ibintu ku mugwa mukuru Bangkok kugara inyuma y'uko abari mu myiyerekano y'ukwiyamiriza kudeta bagerageje kubuza umupolisi guhagarika umwe muri bagenzi babo. Bamwe mu bari mu myiyerekano barahagaritswe. Umwe mu bari mu myiyerekano yavuze ko abari mu myiyerekano bariko bagerageza kuguma mu murongo w'ivyategetswe n'igisirikare. Amenyesha ko bagerageje kugira imyiyerekano mu mahoro mu buryo butarenga ku mategeko. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yasavye abategetsi bo ku isi kutemera leta y'ubumwe y'abanyapalestina yobirimwo umugwi w'abagwanyi Hamas. Benjamin Netanyahu yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko leta y'ubumwe y'abanyapalestina izokomeza iterabwoba kubera umugwi Hamas wateye akamo ko kuzimanganya igihugu cya Israel. Benjamin Netanyahu yateye akamo amakungu kutihutira kwemera leta y'abanyapalestina yoba irimo umugwi Hamas canke leta izera ku mugwi Hamas. Avuga ko Hamas ari umugwi w'iterabwoba wateye akamo ko kuzimanganya Israel. Avuga ko ivyo bitazokomeza amahoro ngo ahubwo bizokomeza iterabwoba. Bitegekanijwe ko leta nshasha y'abanyapalestina ishyirwaho uno munsi wa mbere inyuma yo kubategetsi bo mu ntara za Cisjordania na Gaza bashitse ku masezerano ku vyerekeye gukorana mu vya politike mu kwezi kwa kane. Perezida w'ubutegetsi bw'abanyapalestina Mahmoud Abbas yatangaje ko leta nshasha izo kwemera igihugu cya Israel kandi ko izohagarika ubwicanyi. Leta y'ubumwe izohagarika ukutumvikana kumaze imyaka indwi hagati y'imigwi igwanira ubutegetsi y'abanyapalestina Hamas na Fatah. Mubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC. Igitero cya bombe mu bunywero mu buraruko bushira buseruko bw'igihugu cya Nigeria cyahitanye abantu 14 canke barenga bariko barorera urukino rw'umupira w'amaguru kuri televiziyo. Icyo gitero cyabaye ejo ku munsi w'Imana cyabereye mu gisagara cya Mubi mu ntara ya Adamawa. Nta n'umwe yiyitiriye icyo gitero yamara abantu bikeka umugwi w'abagwanyi Boko Haram. Mugwi Boko Haram wishe abantu ibihumbi n'ibihumbi mu mugambi wo gushiraho leta y'abayisilamu mu buraruko bw'igihugu cya Nigeria. Umugwi Boko Haram wagize imbohe abanyeshure babigeme 200 haheze indwi zitari nke. ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'igihugu cha Sudani bwarabishuje amakuru yashikirijwe ku mufasoni yaciriwe urubanza rwo gupfa kubera yanse guheba idini ryiwe ry'abakristu azorekugwa mu misiri imbere inyuma yuko amakungu yiyamirije iyo ngingo. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'igihugu cha Sudani Abubakar al-Siddiq yatangaje ko Mariam Yahya Ibrahim adashobora kurekugwa sentare yungururizwamo imanza idafashe ingingo. Ibrahim yaciriwe urubanza rwo gupfa amaniswe mu kwezi guheze inyuma yuko yanse kuvuga ko ari mu Islam. Umufaso ni Mariam Yahya Ibrahim yamenyesheje ko yarezwe na nyina wiwe nk'umukristu, yamara ko kubera se wiwe ari mu Islam amategeko y'idini rya Islam abona ko ari mu Islam.
Urakoze Fidele niyo ngabo kuri ayo makuru avuga ku isi tuyejejeho. Mushobora kandi shuti mutwumva gukomeza kumva ibiganiro byacu byose ku rubuga rwa internete kuri adresse ikurikira www.voanews.com/centrafrica. Mwatugeze no tumwe bwanyu bwose mwandikira radio yacu @gmail.com. Ku mbuga za Facebook na Twitter mwakumva ibiganiro byacu mukoresheje ijambo rimwe gusa radio yacu. Hagataho kandi mugume ku radio yanyu, ibiganiro byacu biracyakomeza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni Ijwi rya Amerika i Washington. Mwakumva ibiganiro by'Ijwi rya Amerika kuri radio Inshuti ya Bose ku murongo wa FM 88.3 i Kigali mu Rwanda. Ni buri gitondo guhera isaa 12 buri munsi. Mwakumva kandi Ijwi rya Amerika radio yacu kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu isaa 4:30 kugera isaa 2 z'ijoro. Ni Ijwi rya Amerika kuri radio Inshuti ya Bose ku murongo wa FM 88.3 i Kigali mu Rwanda. Abakomeje kutwumva rero tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cya siporo ku buryo burambuye. Turakigezwaho muri uyu mwanya na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Waramutse neza Fidele.
Waramutse Etienne. Mugambi tubandanya ukubashikiriza imigwi nserukira gihugu izoba ihiganwa mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru gisigaje iminsi 11 ngo kibere mu gihugu cha Brazil. Mu mugwi de turarangiriza ku gihugu c'Ubutaliyano, tukaba turi kumwe na Jean Beckmans Manirakiza, umurundi akurikiranira hafi vyerekeye inkino abangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Witegereje umugwi nserukira gihugu w'Ubutaliyano mu mugwi de ugizwe n'ibihugu bya Uruguay, Costa Rica n'Ubwongereza. Witegereje kahise k'igihugu c'Ubutaliyano n'ibikombe ico gihugu catwaye vyisi yose, ubibona gute uravye umugwi Ubutaliyano burimo?
Ego urakoze Fidel. Nkuko bivuze, umugwi w'Ubutaliyano n'umugwi ofise kahise akameze neza mu vyerekeye inkino z'umupira w'amaguru, kuko bamaze gutsindira kino gikombe c'isi yose inshuro zine. Kuvuga yuko bo n'umugwi wa Brazil niwo bafise ibikombe vyinshi, bigaca bituma tuvuga yuko bafise amahigwe yo gushika kure canke kurengana no z'umugwi wa mbere. Bavye yuko bazokina n'imigwi y'Ubwongereza, naho mu mugwi w'Ubwongereza umugwi bavuga yuko ukomeye mugabo ushobora ku ahubwo ibitangaza wohura n'umugwi wa Uruguay na Costa Rica. Niyo yo muri Amerika Latine irakunda kubamerera nabi, mugabo barafise amahirwe yo kurengana ino z'ubwa mbere.
Umuntu yitegereje neza mu bakinyi bari mu mugwi nserukira gihugu w'Ubutaliyano, nko ku muzamu turabona Buffon akirimwo, amaze igihe kinini akinira mu gwiserukira gihugu. Mu bandi bamaze igihe ndabona nka Andre Pirlo akirimwo mu bakinyi bo hagati mu kibuga, mu gihe mu basatirize mbona Antonio Cassano akirimwo. Mwitegereje aba bandi barimwo, mubona ari abahe bakinyi bazogira uruhara rukomeye abantu biteze ko aribo bazofasha cyane mu gwiserukira gihugu Butaliyano?
Ego urakoze aho wavuze aho bakinyi wavuze na Buffon Cassano Andrea Pirlo abakinyi bamaze imyaka bakinira umugwi usanga bafise experience bidakenera yuko bagira n'abandi afise amaraso mashasha bakiri batoyi nkaba Balotelli n'abandi nk'abantuzeye nk'abakinyi bitwa Montolivo muri defense hariho ba Abate ba Chiellini n'abakinyi usanga bafise umugwi wari usanzwe ukomeye kuvuga yuko ari hamwe wowuha amahirwe yo guhura n'indi migwi usanga bamaze kumenyera bashobora gutsinda iyo migwi.
Umukinyi nka Mario Balotelli arakunda kuvugwa cyane, aracyari muto, arafise ubushobozi, ariko kenshi ukuntu yitwara n'umuntu afise amaraso ashushe, kenshi akunda gutera ibibazo abo bakinana amakuru nk'amakarata. Niki ubona Balotelli umuntu yo kwitega muri iki gikombe cy'isi yose?
Ego wakoze uwo mukinyi rero ni ibintu bitoroshye kugira ngo umuntu amenye igituma yigenza kuriya mugabo uko imyaka ihera nk'uko bivuze niko agenda ariga yuko mu kazi ko gukina umupira w'amaguru hari ibibazo utuza kurengera sanzwe yari umuntu yari afise ibibazo bimwe kwita mantale mugabo umengo aguma atera imbere abirengera no kubona bamugumije mu mugwi nserukira gihugu aho Ubutaliyano umugwi utoroshe kugira ngo umuntu aronke mu kibanza no kuvuga yuko yuba yaragize intambwe yateye kandi ageze muri Brazil nibaza yuko ashobora kugira neza kuko azogira n'abafana benshi kuko muri Brazil usanga atabiriya bibazo bihagaze ku rukoba rw'amoko usanga bafise uvuga ko nk'icyo gishobora guhindura ukuntu akina muri iryo higanwa y'imigwi iserukira ibihugu byayo ku isi yose.
Hanyuma witegereje neza Ubutaliyano mu bikombe by'isi yose kenshi hari aho usanga mu nkino za mbere batabyifatamwo neza bikomeye, ariko uko bigenda kose ugasanga naho bavamwo bamaze gushika kure nko mu gice cy'imbere gice cya nyuma. Ni iki gituma Ubutaliyano butangaza abantu?
Muri rusange Ubutaliyano bakina urukino ruri uvuga uti rimo taktike nyinshi hamwe uvuga uti ni urukino usanga bafise abakinyi b'inyuma usanga bakomeye cyane. Hariho n'ikintu babitiriye bavuga bati defense yabo acanga abakinyi b'inyuma bakina ibintu byitwa ngo catenaccio, ni ukuvuga yuko bagerageza kuzitira gose iyindi migwi ntishobora kuronka aho babaca gushika naho iyo tuvuge bariko bakina ya mipira iva mu ruhande nka corner aho umukinyi w'umudefenseur ashobora gufatira hasi butura uwundi mukinyi uwundi mugwi mugabo akagira umusifuzi adashobora kubibona abacu babyitira ngo catenaccio ni nko kugaza baba bafise ikintu wo kwita cadena kugira ngo bugaze hama bagaca barindira yuko iyindi migwi ikora amakosa. Iyindi migwi ikoze amakosa rero kuko kumwe nabivuze ligue yo mu Butaliyano ni ligue ikomeye, iri muri ma ligue nk'atanu yo ku isi akomeye, barafise abakinyi abafise ubumenyi bwinshi cyane, hamwe ukoze ikosa rimwe canke amakosa abiri baba batsinze gitsinda. Urumva hari abantu bakina bafise ukuntu bibabiteguye baza gufatira ku makosa y'indi migwi agabagatsinda, nicyo gituma bama bariko bashika kure.
Muri make haravugwa ko igihe cyose habaye ibyisi yose mu karere ko muri Amerika mu manuko umugwi uva muri ako karere ariwo usa n'uwatsinze, kenshi imigwi ivuye i Buraya idakunda gutsinda igeze muri ako karere. Wibaza ko n'ubu dufatiye nko ku Butaliyano ubona ari ibintu bishobora gushika?
Ego birashobora gushika kuko inkino muri ino minsi abakinyi ibintu byarahindutse nka kera, hamwe wavuga uti abakinyi bagiye gukina hanze ya kontina barimwo, tuvuge tuti abakinyi b'i Buraya bagiye gukina muri kontina yo muri Amerika y'Epfo ngo bishobora kubagora gutsinda, nabo nibumva bafise amahirwe yo gushobora gushika kure cyangwa bagatsinda icyo gikombe.
Murakoze. Yari Jean-Bec Masman irakiza umurundi akurikiranye hafi vyereke inkino abangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubako tuganira ku vyerekeye kwitegura igikombe c'isi yose gisigaje imisi 11 ngo kibe mu gihugu ca Brazil, aho twariko turangiriza mu mugwi D ugizwe n'ibihugu vya Uruguay, Costa Rica, Ubwongereza n'Ubutaliyano. Twariko tuvuga rero ku gihugu c'Ubutaliyano. Urakoze cyane kuri ikiganiro, ndagushimiye.
Urakoze Fidel.
Ku makuru yerekeye Uburundi twateguriwe na Desire Hatungimana, umugwi nserukiragihugu w'u Burundi waravuye mu mahiganwa yo kurondera ibihugu bizokwitabira igikombe cya Afrika cyo mu mwaka wa 2015 muri Maroc, inyuma yaho usindiwe na Botswana igitsindo kimwe ku busa. Mu rukino rwa mbere u Burundi na Botswana byari byanganije ubusa ku bundi. Mungino nazo zari zimaze iminsi zihuza abana batarenze imyaka 18 Gaborone muri Botswana ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije niho yasozerwa. Uburundi bwatahukanye imidari ibiri y'umuyumbu yatsindiwe na Cavaline Nahimana na Thierry Ndikumwe nayo ku metero 3000. Adrien Sabukiza amenyereza ugo gwaruka arashima ukugende gwigenjeje kuko mu banonotsi batandatu bari baserukiye Burundi, batanu bararonse uburenganzira bwo kuzoja mu mahiganwa ya Jeux Olympiques azobera i Nanjing mu Bushinwa mu kwezi k'8. Ica giye gushimikira ko muri ano mezi abiri asigaye ngo aje muri zo nkino ngo no gutegura abanonotsi biwe mu bijanye n'umuvuduko ku metero za nyuma kuko ngo nico abandi babarushije. Tumutega amatwi.
Ego ndashima cyane kuko bigenje neza abantu batanu twariko turondera amatike bazoja ingene boja mu userukira igihugu kongera bakaja mu rwego waserukira Afrika. None tugira imana batanu kuri batandatu bazoseruka baserukira Afrika aho bazobere mu kwezi k'8 mu Bushinwa. Ikindi naco kinyereka ko twakoze neza nuko nuwa tarimo yareba yabaye gatanu nuko nyene yagize amahirwe make agasanga akojeje uhuguru mu murongo atagweze kukozamwo atabanje guheza umurongo we yarimo ku metero 800. Nuko uvuga ko kubabizi kubavyumva yagiye kurabata hakirikare nico kintu cyamugoye. Rero yari amaze yari wa gatanu barondera 8 mugabo kubera iryo kosa ryabaye yaciye avamo. Nawe nyine urumva ko yari umunonotsi akomeye. Ikindi kinyerekana ko twakomeye ni ukumva mu bihugu 54 tukaba turi aba 15 tukaba dufise imidari ibiri. Si ibihugu byinshi byagize amahirwe yo kuronka iyo midari ibiri. Turi mu bihugu bikomeye kubona hariha mbere biboneka ko harimo n'abazana bakuze gusumba abiwacu. Ivyo vyose vyerekana ko dufise urwaruka rumeze neza aho twuguruye mu myaka iri imbere. Ntituzoserukana abanonotsi batandatu, tuzoserukana benshi kandi naho nyine tuzoba twizigiye ko turonka imidari myinshi.
Inkino nazo za Copa Coca-Cola ritunganya n'ishyirahamwe ry'ibinyobwa Brarudi kuri uyu w'Imana niho ryasozegwa igikombe gitwawe n'ishure Saint Andre ryo mu ntara ya Gitega. Muri iryo higanwa mbisemwo neza wo kwishure ku mibu ry'ingozi niwe yatowe ko yasumbije abandi ubuhinga. Mwamenya ko iryo higanwa rimaze imyaka 5 ritunganywa mu Burundi. Izi ni nkuru zerekeye inkino ku vyerekeye Burundi twari twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Tuve mu Burundi tugane mu Rwanda, mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe ari Kigali mu Rwanda yakurikiranye amakuru ya siporo n'imikino. Jean-Claude,
ikipe y'igihugu y'Ubwongereza y'umupira w'amaguru nimwe muzizitabira igikombe cy'isi kiri hafi gutangira muri Brezile. Iherereye mu itsinda rya 4 hamwe n'Ubutaliyani, Uruguay na Costa Rica. Mu mateka y'igikombe cy'isi, Ubwongereza bumaze kugitwara inshuro imwe rukumbi. Ni mu mikino yari yabereye muri icyo gihugu mu mwaka w'1966. Icyo gihe batsinze Ubudage bw'Uburengerazuba ku mukino wa nyuma. Nubwo Ubwongereza bufatwa nk'igicumbi cy'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku isi yose, igitangaje nuko iki gihugu kitaratwara na rimwe igikombe cy'Uburayi. Izina ry'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza y'umupira w'amaguru ni Three Lions. Yagiye iyoborwa n'abatoza banyuranye barimo Bobby Robson, Sven Goran Eriksson w'Umunyaswede, Steve McLaren na Roy Hodgson uyitoza ubungubu. Uyu yaje asimbura umutaliyani Fabio Capello wibukwa nk'umutoza uzi gufata ibyemezo bitunguranye. Capello yafashe umwanzuro wo gusezerera umukinnyi David Beckham mu gihe yari ashigaje guhamagarwa rimwe gusa ngo yuzuze inshuro 100 zo kwitabazwa mu ikipe y'igihugu. Mu bakinnyi b'ibihe byose baranze ikipe y'igihugu y'Ubwongereza twavuga Duncan Edward, Geoff Hurst, Kevin Keegan, Gary Lineker, Alan Shearer na David Beckham. Uruganda rwa Nike nirwo rwambika ikipe y'igihugu y'Ubwongereza nyuma yo gusimbura Umbro guhera mu mwaka wa 2007. mu majonjoro yo gushakisha itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi uyu mwaka muri Brazil. Ubwongereza bwarangije ku mwanya wa mbere mu itsinda rimwe na Ukraine, Montenegro na Pologne. Mu bakinnyi bazaba bagenderwaho kuri iyi nshuro ya 14 Ubwongereza bwitabiriye igikombe cy'isi harimo Wayne Rooney, Daniel Sturridge, Steven Gerrard, Gary Cahill, Raheem Sterling n'abandi. Tugarutse hano mu Rwanda, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ejo bundi kwa gatandatu yakuyemo ikipe ya Libya mu majonjoro yo gushakisha itike yo kuzajya mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu umwaka utaha muri Maroc. Mu mukino wo kwishyura wabereye i Kigali kuri Stade Regional Nyamirambo, Amavubi y'u Rwanda yatsinze Libya ibitego bitatu byose ku busa. Ibyo bitego byose byatsinzwe ku mutwe n'umukinnyi Dadi Birori usanzwe akina muri Vita Club yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kapiteni w'ikipe y'u Rwanda Haruna Niyonzima asanga kuba umutoza mushya Stephen Constantine yarabagiriye icyizere aribyo byabafashije kugaraguza agati ikipe ya Libya.
Ni ibintu byiza kandi bidushimishije, ariko nabashimira Abanyarwanda kubera yuko babashije kutuba hafi, nababwira yuko tuzakomeza gushyiraho imbaraga kugira ngo tukomeze kubashimisha. Ntabwo navuga ko twakinnye neza cyane, ariko babashingirageza impinduka. Namushimira mwarimu kuko yabashije kuduha icyizere no kubasha kumva yuko tubishoboye kandi akabitugaragariza.
Umukino ubanza wari wabereye i Tunisi muri Tunisia wari warangiye amakipe anganya ubusa ku busa. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ni ijwi rya Amerika i Washington DC. Kuba gitangira kumva ibiganiro byacu, mbibutse ko muri gahunda yacu nshya twatangiye guhera mu kanya isaa 12 muraza kumva ikiganiro dusangira ijambo cy'iminota 30 yose nk'uko twabasezeranije twaracyongereye. Ni ku murongo wa FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Ntimucikwe.
Igihugu cya Nigeria cifatanije n'ibihugu bine bihanye imbibe naco mu bikorwa byo guhanahana amakuru mu iperereza no gukomeza ibikorwa bya gisirikare mu ntumbero yo kugwanya iterabwoba rigigo n'umugwi wa Boko Haram riba hanze bose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashimishwa n'iyo ngingo yafashwe mu nama yategujwe n'umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa François Hollande, igahuza ibyo bihugu byose aho vyemera yuko iterabwoba ritubahiriza imipaka y'ibihugu kandi ko kuja hamwe bizofasha kugwanya umwansi basangiye. Mu masezerano bagize, Nigeria, Cameroon, Niger, Chad na Benin bazotegurira hamwe umugambi ivyo bihugu vyose bizokorera ko mu guhanahana makuru, gusangira uburyo bukenewe n'ubuhinga bwo gucungira umutekano ku mipaka yabo. Naho Boko Haram ikorera hanini mu buraruko bwa Nigeria, uwo mugwe wahavuye ugira umwidegemvyo urengeje bitewe n'uko ako karere bifatiye katarimo inzego za leta zijejwe gucungira umutekano w'imipaka, ivyo bigatuma uwo mugwi ugira ibitero ku mpande zombi z'umupaka wa Nigeria, bakanaronka uburyo bwo kwihisha hanze y'igihugu. Ubwo bugizi bwa nabi bwibonekeje ku mugoroba waho iyo nama hagati y'ivyo bihugu vyose yari kiraba, aho habereye igitero ku rugomero rw'umuyagankuba rwariko rurubakwa n'ishirahamwe ry'abashinwa mu buraruko bwa Cameroon. Muri ico gitero umusirikare wa Cameroon umwe yarahasigiye ubuzima, abakozi b'abashinwa batari bake nabo nta uramenya irengero ryabo. Kuva mu mwaka w'2009 aho batangura ibikorwa vyabo bigamije gutembagaza leta ya Nigeria bakayihinduza n'ubutegetsi bugendera ku mategeko akomeye y'idini rya Islam, Boko Haram imaze gutera akajagari n'ubwicanyi burengeye mu buraruko bwa Nigeria. Uwo mugwi umaze kwiyitira ubwicanyi bw'abantu barenga 400,000, unatuma abantu 150,000 bata ingo zabo. Uwo mugwi gitangura wagira ibitero ku bapolisi, abategetsi n'inyubakwa za leta, ariko ubu Boko Haram imaze kwagura ibitero vyayo ibigira ku mashengero, imisigiti, amashure, inyubako z'ubumenyeshamakuru, amasoko n'ibindi bice birimo abasivile, isesa amaraso ahiciye hose. Ivyo uwo mugwi wagize mu kwezi guheze vyatumye isi yose ikubitwa n'inkuba, aho wanyuruje abana b'abakobwa barenga 200, ikabagira imbohe zo gukabishwa n'abagwanyi ba Boko Haram bafashwe na leta, ukongera ukagabisha ko ugiye kubagurisha. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyo nama i Paris, Wendy Sherman, ari nawe cegera c'umushikiranganji w'imigenderanire n'amahanga, yarashimagije President Hollande kuba yateguye iyo nama. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarifadikanyije n'abajejwe ibikorwa byo kugarura abo bana b'abakobwa no gutsimbataza umutekano muri ako karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje gutanga indege zifise ubuhinga bwo kugenduza umutekano mu turere, umugwi w'abahinga b'abasivile bava mu mashirahamwe akorana na leta, abasirikare kumwe n'abandi bahinga mu bijanye no gucungira umutekano mu mugambi wo kugira inama abategetsi ba Nigeria ukwifatanya kw'imigwi itandukanye mu kugwanya umwansi no gutahukana abo bana b'abakobwa ni ngombwa na cane cane kugira amabi nkayo niyongere kuba hamwe no kugerageza gukemura ibibazo bituma haba ubwicanyi butewe no kutihanganirana.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abatwumva rero mwese mu kanya isa 12 n'igice turasoza ibiganiro byacu by'uyu munsi, ariko mbere yo kubasezeraho tubibutse muri make amakuru avuga ku isi muri uyu mwanya. Fideli, mikoro ni yawe.
Urakoze Etienne, nshuti mwakurikiranye amakuru twabashikirije muri iki gitondo. Twabwiye ko umusirikare w'Umunyamerika yari yagizwe imbohe muri Afghanistan aherutse kurekugwa Bow Begdal yinjijwe mu bitaro by'igisirikare vya Amerika mu gihugu c'Ubudagi. Twabwiye ko abaganga bazomusuzuma bakaraba uko ameze bakamuvura mu buryo bukenewe. Abaganga batangaza ko bazofasha Bow Begdal gusubira kumera neza. Abavyeyi biwe Bob na Jani baramusomeye ubutumwa ejo kuyimana mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru mu ntara yabo ya Idaho ngaha muri Amerika. Bamenyesheje ko batigeze batakaza umwizero. Bongeye kandi bavuga ko bishimiye umuhungu wabo kuba yarondeye gufasha abanya Afghanistani. Kwindi nkuru twabwiye ko leta ya gisirikare y'igihugu cya Thailand yarungitse ejo kuyimana inteko zigera ku 600,000 mu mabarabara yo ku ngoma mukuru Bangkok guhagarika imyimenyerezo yiyamiriza ifatwa inyekano yiyamiriza ifatwa rya leta ryagizwe n'igisirikare mu kwezi guheze. Abategetsi b'igihugu cya Thailand bategetse ikibanza gikomeye abantu baguriramwe ibintu ku ngoma mukuru Bangkok kugara inyuma yuko abari mu myerekano y'ukwiyamiriza kudeta bagerageje kubuza umupolisi guhagarika umwe muri bagenzi babo. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu yasabye abategetsi bo ku isi kutemera leta y'ubumwe y'abanyapalestina yoba iri mu mugwi w'abagwanyi Hamas. Benjamin Netanyahu yatangaje ko Imana ko leta y'ubumwe y'abanyapalestina izokomeza iterabwoba kubera mu gihe Hamas wateye akama ku kuzimanganya igihugu cya Israel. Benjamin Netanyahu yateye akama makungu kutihutira kwemera leta y'abanyapalestina yoba iri mu mugwi Hamas canke leta izoba iri kizera ku mugwi Hamas. Avuga ko Hamas ari umugwi w'iterabwoba wateye akama ku kuzimanganya Israel. Avuga ko ivyo bitazokomeza amahoro ahubwo bizokomeza iterabwoba. Igitero cha bombe mu bunywero mu buraruko bushirise ko bwa Nigeria cyahitanye abantu 14 canke barenga bariko barorera urukino rw'umupira w'amaguru kuri television. Ico gitero cabaye ejo ku munsi w'Imana cabereye mu gisagara cha Bumi mu ntara ya Adamawa. Ico gitero nta numwe yitiriye. Ico gitero yamara abantu bike ku mugwi w'abagwanyi Boko Haram. Umugwi Boko Haram wishe abantu 2,000 mu mugambi gushiraho leta y'abayisilamu mu buraruko bwa Nigeria.
Urakoze Fidele niyo ngabo kuri ayo makuru avuga ku isonye kutwibutsa bakomeje kutwumva nkuko nababwiye mu kanya isa 12 mukomeze mwumva ikiganiro cyacu cya dusangira ijambo twongeye twaracyongereye ubu gifite iminota 30.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.